Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa mbere n'igenekerezo rya gatatu ntwara nte mwaka w'2025 nchuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gataka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira umuryango w'amajana 3 yo ku mutumba gitwe muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza irudogera umushikiriza manza mukuru wo mu karere ko mu burengero aho iyo miryango ivuga ko yabanyaze amatongo yabo mu kwezi kw'icumi umwaka uheze kandi bari baratsinze urubanza. Mu gisata c'uburimyi naho ishavu n'iryose mu barimyi bo mu ntara za Makamba na Rutana bavuga ko batararonswa ifumbire yabo barihiye amafaranga, bafise ubwoba ko iririma ry'agatasi rishobora kubabera impfa gusa. Nayo makuru y'indero midogo ni yose mu babyeyi barereye ku ishure ryisumbuye rya Muyinga aho ngo bategetswe kuriha amafaranga arenga 17,000,000 yo kubaka amasomero kandi basanzwe barishe amafaranga y'ishure. Bavuga ko ayo mahera ari umurengera kandi wugarijwe n'ubukene aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa ndabahanikazi hano makuru tuyahereye ku nkuru ivunaguye ngabo yitwa Berekimase Minani batazira Mbenyi w'imyaka 32 yavuka ku mutumba wa Kinazi zone Rugari komine n'intara ya Muyinga yarishwe yarasiwe imbere y'irembo iwe muri quartier Swahili mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira ku munsi w'Imana igihe c'isaha 4 nk'uko amakuru ava mu ntwaro akemezwa n'igipolisi abimenyesha. Abagandaguye uyo muntu bakaba bataramenyekana, mu Nyamiramabi bamenyesha ko amatohoza yatanguye hari haciye ikiringo cababa umwaka Berekimase Minani arusimbye aho abagizi ba nabi bamuteye grenade aho yaba ikinazi imbere yuko yimukira ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Icyo gihe ararokoka ariko iyo grenade ikaba yanahitanye umubanyi wiwe. Nkuko nababwiye mu ncamake imidogo ni myinshi mu banyagihugu bagize imiryango ishika 300 yo ku mutumba gitwe muri komine Matongo ni mu ntara ya Kayanza bidoga bavuga ko barenganijwe mu kuba baranyazwe amatungo yabo mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze ku itegeko ry'umushikiriza manza mukuru mu karere ko mu burengero kandi bavuga ko bari batsinze urubanza basaba abategetsi babijejwe kubatunganiriza basubizwa mu byabo. N'inkuru ya mugenzi wacu Jean Georges Kiboko.
Abanyagihugu bo muri iyo miryango ishika 300 bavuga ko badatahura na gato ingene bimugwa bakanyagwa amatongo yabo kandi barasinze imanza zose bagiye baraburana kuri icyo kibazo mu nzego zose kuva hasi gushika hejuru. Babazwa kandi n'ingene bimuwe bagasiga amazu yabo n'imirima itagira uko ingana bakimurirwa ahantu bavuga ko hari urufunzo rwonyine, bavuga ko bariko bararenganywa atacamira.
Nongera gatatu panje tura rubanza tufasho masenhare yose kwera mwisenhari inango ya matongo tuanduga mwisenhari hoi jugu ya kayanga tufashika mwisenhari tura mimanza ya mwazi dutsindira itongo riri ku mutumba yitwe kumene matongo ya kayanza. Itongo ririmo imirima myinshi myinshi irimo imbuto z'ibyayi zishyira ibihumbi mirongo ine na bibiri zirimo amakawa ashyira ibihumbi cumi na bitanu harimo n'amazu menshi. Twagiye rero kunyagwa n'umutoke generale atwara akarere ka Ngozi. Rero mu kuyitunyaga abo twaburana twaritsindiye hama bashabashaka ngo badukarire baduhe aho bari bafise bobo batware aho
abanyagihugu basaba inzego zo hejuru z'ubutungane n'abandi bategetsi b'igihugu kubagarukira bagasubizwa mu vyabo.
Rero ikintu turi gusaba ni uko byoshoboka ko twebwe turenganurwa tugasubizwa itongo ryacu twanyaze kuko twararenganijwe guhabwa ubunyovu ata kintu na kimwe kirimwo dutwawe imirima irimwo icayi amakawa n'amazu rero twagira dusabe nimba hakiriho umutegetsi n'umwe mu gihugu c'Uburundi agishobora kubayo kufunga abenegihugu badutwaye ivyacu twebwe dusaba ko twosubiza ivyacu tukiye kuyirirana n'imiryango dusaba ko umutegetsi wese ahari yokwishikira ku mutumba wa gitwe akaturenganura tugasubiza ivyacu dushikira ngahe ubutungane arahari abashiye izo manza bose baracahari amasenari yose yagiye aca izo manza haracahari twagiye twezwa mu ngingo zose.
Kugana kwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye umusantiri wa komine Matongo co kimwe na buramatari w'intara ya Kayanza remikije hayo kugira ngo bagire ico bavuze kuri iyo midogo y'abanyagihugu ariko ntitwashoboye kubaronga.
Urakoze Jean Georges Kibogora dutandukira igisata c'uburimyi aho we midogo ari yose mu barimyi bo mu ntara za Makamba na Rutana bavuga ko batararonswa ifumbire barihiye amafaranga iminsi n'iyindi iraheze bafise amakenga ko iri majya gatasi rizohava riba imfa gusa basaba ko ico kibazo cotorerwa umuti. Tekinkuti ibaze Pacifique nk'ishima
amakuru isoko ryacu bikura muri abo barimyi bo muri izo ntaro kwari zibiri atumenyesha ko iyo myidogo ifatiye ku kutaronswa ifumbire barihiye kugira bashobore guteragira imirima y'impeshi. Bavuga ko bamaze iminsi batonda hitangirwa ariko bagataha uko baje. Bavuga ko naho barije amahera asabwa n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi bataronswa ifumbire barihiye ibishobora kuzobateza inzara biturutse ku mwimbu muke. Mu makomine atandukanye bavuga ko batonda bagataha uko baje, bamwe bakemera kurara imbere y'ahatangirwa iyo fumbire kubera bava kure, abayironse nabo ngo bakaronswa intica ntikize. Bemeza ko niyibonetse itangwa mu kajagari aho hari bamwe mu bategetsi baronswa amatoni bapakira imiduga ariko hari imitumba iri kabarimye ibihumbi ugasanga baronkejwe imifuka idashika ijana. Bagasaba ababijejwe guhagarika itangwa ryayo kugira itangwe ataka mwana wa mama kagiyemo. Abajejwe kuyitanga mu ntara ya Makamba bo bavuga ko itangwa ry'ifumbire ribandanya naho bija biracamwo igahera hari abatarashikirwa. Mwomenya ko ico kibazo c'ifumbire kibonekeza no mu zindi ntara z'igihugu aho abarimyi imyidogo ari myinshi. Kuri ayo makenga yose uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera ubuyobozi bw'ishyirahamwe rihingura ifumbire FOMI kugira batange umuco kuri icyo kibazo ariko ntitwashoboye kubaronka kuri za telefone zabo ngendanwa.
Urakoze nawe Pacifique nk'Ishimana. Amakuru ajanye n'indero ababyeyi barereye ku ishure ryisumbuye rya komine Muyinga baridogera ubuyobozi bw'iryo shure ko buherutse kubaka intererano y'amahera arenga hagati y'ibihumbi 17 azovamwo amahera yo kubaka amasomero abura. Nk'uko abo babyeyi babimenyesha, ayo mahera azayiyongera ku mafaranga y'ishure yashinzwe na leta basanzwe bariha. Abo babyeyi bavuga kandi ko ayo mahera ari umurengera baravye ubukene buri mu miryango. Bagasaba leta ko yo bafasha ikubaka ayo masomero idunido na parfait mudasigana.
Iyo ntererano yidogerwa n'ababyeyi b'abana biga ku ishuri ryisumbuye rya komine Muyinga ingana n'ibihumbi 17 n'amajana 5 by'amafaranga y'amarundi ku mwana umwe nk'uko bamwe mu babyeyi babimenyesha. Abo babyeyi babona ko ayo mahera ari umurengera kuko aje kwiyongera ku mafaranga y'ishure bari basanzwe barihishwa kuri buri gice cy'ishure. Basaba leta gufata mu minwe ikibazo cy'inyubako z'ayo masomero akenewe.
kabisa irasio ya wani basi dukate na babdei ichenda kabisa wa yu kore rumuhu achapanga ya mahera usanga alingorani
mbukuna kutabula kuberu hanchini kisi lejitara na kuyo kasangana na wana na kujani ngorani mbukuna kutabula yitara kikore so kasangana na kuanga yishuwe kasangana kuyo segira mchando vira
umuyobozi walise kominare muinga minani rukundo Jezi Marie asigura ko iyo ntererano isabwa ababyeyi bayizi kandi ngo ntiyategereza gutera umwikomo ababyeyi kuko yumvikanywe ko mu nama ya bose
cyane n'inyubako asanzwe kubera ko abanyeshuri batanguranye umwaka naho bariko baraheba batangira kandi abanyeshuri 1985 ifashe ku izina rya 5 kaba ari 1985 tutora mu kapepe 1945 amaraco tukaza ngo ati bori waho gice kugira fashanyo tubapfumo yerekeje inama garabazi kibazo kaza cyagarutse kubabaje ati none ishuri rya komune kiyo na kuru kwa mwine yoyo kereera kambi ya kiyo kwa mwine mwine ama ya tewele nye kwa mwine na mwine nye tukomba tukumaki
tuyo muyobozi avuga kandi ko naho iyo ntererano yumvikanywe ko itaratangura gutozwa kuko ubuyobozi bw'ishure burindiriye kuronka uburenganzira bwo kugwego rw'intara kugira ngo batangure kwitoza.
Opeji turi umuhimbira umumbikire mugasho nejo nejo bunda zoheza menye kwa rigite gituriko urabona ngo arampangara jewe
ariko nakora mustanteri nta bimenyetso dufise yuko yakoze icaha kandi na dosiye yiwe simeza ngo zonke cyonde yandikamo mbere singira naho ndamufungira n'abahari ntugire ngo uraronka naho ushinga mano
mafu ushako namufungire mu mwobo navuze kandi sinivuguruza urabaze nahawe narahabye uzonyitega nzomuhita
none yakoze icyayi cyahega nyakuba mutantere
yakoze ingwe mujisho
mbega ubukoko ko narimbajije ibijanye n'imbuto zirobanuye twarihiye amafaranga
kazibe n'ubu wagize ngaho ruwaho kwaregeteza kandi wewe uzozira karimi kawe ushatse kwigirira ipinga wankakumva uzumvirayo utawuvundiye muzongaye
urya rero nabumvirije kera ariko nsanga ingendo muri mwe yo gufata umuntu ukamufunga ta mpamvu witwaje ngo ni ukuri umutegetsi ni gukoresha ubutegetsi nabi emwe wa wundi utuwibwe ntiwasigaye yiru ibintu bisigaye bigoye
eh ubu rero wihaye ubuvugizi bw'inzira karengane mu gihugu cyose iyo ziba zikagera
mustane uzi ingaruka mbi ibirizana mu miryango no mu gihugu yaba nawe uyu munyagihugu ari hano urashobora kwibaza uko umugore wiwe n'abana biwe bamerewe bataziyo serubwo ari n'itazira mu gihe ari nawe bazeye kuburaro n'uburamu ikibabaje rero ubushobozi inzira karengane nk'izi mu gihe abakoze ibyaha bombi ibyabo byama biri mu matohoza none koko inyuma yo kubarenganya mukisisa imiryango yabo mubabaro n'agahinda muribaza ko mwamuzoza ibyanyu mu mahoro no mu munezero mukaryama mugasinzira egiyo ni imbuto mbi muri ko murabiba kandi muzoyisarura ikindi na umushoguzi y'abanyororo bakicwa no kubura imfungu urwanya indwara ziturutse ku isuku rike kubura aho barara imfuku kwari guhonza igihugu n'utwo bosaranganya twokoze ibiteza imbere igihugu tukaza gusanzarira ku banyororo kandi nabo bogiye mu miryango bakubaka igihugu kigatera imbere
nyakubaha mustanteri jewe nkinyamira amabi izo mpanuro hari icyo zimbwiye
nta igerezaho ngo ukebure uko uzi ntamara ibinonko nsanze umuntu akora ikintu akinebagura kumba asize agahinda nayo ngo ushatse guca agahinda asigara azi umuryango opeje rekura uwo muntu yitahire nsanze harimo no kutamenya
yo ariko yemwe niharamba ubutunga yemwe baravuze ko hari abagabo hatagwa ibara twese twari dukwiye kurwanya akarenganyo n'ihoterwa rya kiremwamuntu igihugu cyacu gikeneye ubutungane bwigenga kandi bwuzuriza bose gutyo kikabona gutemba itoto kigatunga kigatunganirwa
ubu ni ubutumwa bwa SOS Tortue Burundi.
Turangirize ku makuru y'inkino aho mu mupira w'amaguru ku ndwi igira 2022 y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru n'ubu mugwi Aigle Noire ariwo ukiri ku isonga inyuma yo gutsinda ku munsi wa gatandatu Kayanza United ibitsindo bitanu byose kuri kimwe. Mamuru nayo nyene ikaba igifise ijambo ivuga kuko inganya na egenware amanota mu mpera z'indwi ihiganwa rya basketball ry'uyu mwaka wa 2025 niho ryatangura Dinamo ikaba yatsinzwe urukino rwa mbere na Rezipo amanota 98-82 n'inkuru ya Alexandre Niyungeko.
Muri basketball ihiganwa ku rwego rw'igihugu mu mpera z'indwi twaraye turangije niho ryatangura kuri uyu w'Imana Dinamo yatsinze Aigle Noir amanota 156-45 Muzinga itsinda Young Eagles amanota 82-81 Rezipo yirahiye Lion Team Mugri itsinda amanota 127-59 Urunani rwatsinze New Star amanota 71-47 Tigers nayo itsinda Kern amanota 81-66 Ku munsi wa gatandatu urunani rwatsinze Aigle Noir amanota 126-46 Emesha yatsinze Kern amanota 107-59 New Star yatsinze Young Eagles amanota 88-67 Tigers yatsinze Lion Team amanota 102-58 Muzinga nayo itsinda Gymkhana amanota 72-61 Nayo Rezipo itsinda Dinamo amanota 98-82 Mu mupira w'amaguru kuri uyu w'Imana Olympic Star yaje gutsindira Flambeau du Centre kuri Stade Ngoma igitsindo kimwe ku busa nayo Musongati iza i Uganda kwatsindira Rukinzo 2-0 ku munsi wa gatandatu Ngozi City yatsindiye Moso Sugar kuri Stade Ngoma ibitsindo 3-2 Message Ngozi nayo yatsinze Royal Vision 2026-3-2 Aigle Noir ku kibuga cayo yirahiye Kayanza United abakinyi bahora muri Greve ibitsindo 5-1 gutyo icigumana ikibanza ca mbere ku munsi wa gatandatu guma muri yatsinze Academy de Ira kimwe ku busa nayo nyene iciguma mu kibanza ca kabiri Vitalo FC yatsinze RB Amasipiri igitsindo kimwe ku busa nayo kundwi igira 22 yiganwa umugwi wa Aigle Noir niwo ukiri ku isonga n'amanota 49 Nganya na Bumamuru igira kabiri ariko Aigle Noir kayisumbye ibitsindo Musongati iri mu kibanza cha gatatu n'amanota 39 ni mu gihe Moso Sugar Burundi Sport Dynamique hamwe na RB Amasipiri ariyo mirigwi atankeka izokoroka mu kicicaro cha kabiri iri rihiganwa rirangiye.
Urakoze Alexandre Niyungeko ninonga haduciye dusozera hano makuru nkabanshimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi ngashimira na bagenzi anje umwe wese bwiti ciwe bamfashije kuyatororokanya mugire aho muba mubahwe mubanye n'umubyanyu na gawane.